mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Perezida Donald Trump ashigaje iminsi 9 gusa ngo ave ku tegetsi, abadepite b'abademokrate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura. Inkuru irambuye mu ntangiriro z'aya makuru. Mu Burundi, ishyirahamwe rya Kiliziya Gatolika rishinzwe gufasha Caritas rigiye gutera ibiti ku nzuzi z'umujyi wa Bujumbura na Rusizi.
Kugira ngo rero uyu mugambi ushoboke, twarituye abagira neza Ceres Caritas America na Caritas Butariano baca baraduterera amafaranga y'uwo mugambi angana hafi miliyoni 120,000.
Bosco Ntakarutimana, umukuru wa Caritas Burundi. Impunzi z'abarundi zigera kuri 38 zo mu nkambi ya Mulongwe zikora imirimo y'ubucuruzi ahitwa Ikaseke zaraye zinyazwe amatelefoni ndetse n'amafaranga n'abantu bitwaje imbunda.
Kuma kuri twamaze gusohora bari bariyo, abo bari bafashwe abafashe barifutse baravuga yuko ari abamayimani.
Dominique Ntamubano wahoze ayobora inkambi ya Mulongwe, muramwumva mu kanya. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Venise. Abadiplomati baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makungu basohoye urwandiko rwiyamiriza ibyakozwe na Perezida Donald Trump, aho yagomoye abayoboke biwe gutera Kongere ya Amerika. Abadiplomati batiye akamo basaba abategetsi bo muri Leta gushyigikira utwigoro two kwifashisha ingingo ya 25 y'ibwirizwa shingiro kugira bamukure ku butegetsi. Abo baserukira Amerika mu makungu bavuga ko ibyabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze byononye icyizere Amerika ifite mu makungu, cyane cyane cyo guteza imbere no kurwanira demokarasi. Bagaragaza kandi ko babajwe no kubona umushyiranganji wa Amerika ajije imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo abarongoye, azwi cyane cyane ko ari somambike na Perezida Trump, ataco arashyikiriza cyo gutunga urutoke Perezida kuri iyi ngomuko yabaye. Bavuga kandi ko bababazwa n'uko atavuze ko abadiplomate bari mu mahanga bashobora guhura n'ibibazo mu guteza imbere demokarasi. Ntibiramenyekana igitekerezo cy'abadiplomate basinye kuri urwo rwandiko rwabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika, The Associated Press. Ibihimba by'imibiri, ibisigarira by'indege hamwe n'impuzu z'abantu byatowe mu mazi hafi y'umurwa mukuru wa Indonesia ejo ku munsi w'Imana, inyuma yaho indege yari itwaye abantu 62 igiriye isanganya. Abategetsi bavuze ko bataramenya icyatumye iyo ndege y'ikompanyi yitiriwe Jaya yo mu bwoko bwa Boeing 737 ikoroka inyuma y'iminota 4 ihagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Soekarno Hatta ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu. Ariko ku munsi w'Imana ejo bavuze ko bamenye ahari agasanduku kayo kirabura kabika amajwi. Bavuga ko iyo ari nzira izobaganisha ku kumenya icyatumye iyo ndege igwa mu kiyaga. Abajejwe gutwara abantu n'ibintu muri Indonesia bavuze ko abahinga mu kwibira mu mazi bagiye gutangura kurondera ku gasandugu, kandi bizigiye ko bitazobatwara igihe kinini batarakabona. Abategetsi mu Bwongereza bavuze cyo ku munsi w'Imana ko ibitaro muri icyo gihugu byarengewe n'abarwayi ba COVID-19, kandi igisata cy'ubuvuzi kiri mu bihe bibi bitazigera byibagirwa. Irigabisha ryatanzwe n'umukuru w'igisata cy'ubuvuzi mu gihugu Chris Watti rije mu gihe abagize akanama k'abahanuzi b'igihugu n'akabahinga mu bya siyanse batangarije ko ingingo zagwa mu rugo zafashwe mu bihe byo guhimbaza Noeli zitubahirijwe nk'uko bikwiye. Bavuga ko habaye ukoroshya abantu bahurira hamwe mu miryango no kubareka bahurira hamwe mu masoko. bamwe mu bakozi bo mu bitaro bavuga ko ibintu byayangaye ku murwa mukuru Londres no mu bice by'ubumanuko bw'Ubwongereza. Abantu bishwe na corona ejo ku Imana mu gihugu barenze 180 kandi igihugu kimaze iminsi ine ikurikiranya kironka abarenga 100 biyongera ku bafa. Umukuru w'itagaca Londres Sadiq Khan kwa gatanu yavuze ko igisagara rirongoye kiri mu bihe nk'ivyo mu ntambara. Tukivuga kuri uyo mugera perezida wa Mali Lazarus Chakwera avuga ko ababajwe n'uko ibitigiri by'abandura COVID-19 byiyongereye mu gihugu. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana yatangaje ko atanguje iminsi 21 yo kwisonzesha kugira arondere ububasha buvuye ku Mana mu guhagarika ikwirakwira y'uwo mugera. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko uko ibintu byifashe hakenewe ibirenze amasengesho. Malawi iheruka kuronka ibitigiri byiyongereye by'abandura umugera wa corona. Ku munsi wa gatatu Malawi yararonse abantu 381 banduye na 12 wahitanye. Igitigiri cya mbere kinini ku munsi umwe kuva umugera utangura gufata 3 mu kwezi kwa kane itariki ya 2. Perezida Chakwera yavuze ko uwo mugera wiyongereye kuko abantu benshi barimo nawe nyene badohotse ku mabwizwa yo kwirinda. Perezida Chakwera yamwidogerwa akatari gake batubahiriza ingingo zo kwirinda mu bihe by'amakoraniro. Kuri w'Imana yategetse abashikiranganji bajejwe intwaro mu gihugu hamwe n'uw'amagara y'abantu gukomeza amategeko yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 atakurindira.
Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avuga hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri radio yacu vewa.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe perezida Donald Trump ashigaje iminsi 9 gusa ngo ave ku butegetsi, abadepite b'abademokrate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura. Nancy Pelosi perezida w'inteko nshingamategeko ashobora gusaba kuri uyu wa mbere vice perezida Mike Pence kwifashisha ingingo ya 25 y'itegeko nshinga agatangaza ko perezida Trump atakibashije gutegeka igihugu ibyo yaramuka atabikoze ejo hagatangazwa ingingo zashingirwaho kugira ngo Trump yeguzwe ku butegetsi. Iyi nkuru turayisomerwa na Claude Ganza Munyamagana.
Umudepite w'umudemokrate ukomoka muri leta ya California witwa Ted Lieu ni umwe mu bateguye ingingo zatuma perezida yeguzwa. Ku mugoroba wo kwa gatandatu yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko ingingo zizashingirwaho mu kweguza perezida zishyigikiwe n'abadepite barenga 180 nubwo nta murepublikani n'umwe urimo. Nubwo manda ya mbere ya perezida Trump izarangira ku itariki 20 z'uku kwezi, Nancy Pelosi yo uyu mutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abagenzi be barifuza ko ahita yegura. Nubwo hari amahirwe menshi y'uko abasenateri bayobowe n'umurepublikani bo batashyigikira umugambi. Ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoje, Nancy Pelosi yaravuze ati iyi myitwarire ya perezida usa nk'uwavangiwe mu mutwe ntikwiye gukomeza turebera. Dukwiye gukora igishoboka cyose tukarinda abaturage ba Amerika ibitero bye ku gihugu cyacu na demokarasi yacu. Kugira ngo abadepite beguze perezida ku nshuro ya kabiri birasaba ko senate ikabisuzuma kandi ku nshuro ya mbere senate yabitesheje agaciro. Abadepite banasabye vice perezida Mike Pence kwiyambaza ingingo ya 25 mu itegeko nshinga rya Amerika uburyo rukumbi bwakwihutisha kweguza perezida. Ntacyo Pence yigeze avuga kuri iki cyifuzo, cyakora bivuga ko yabwiye inshuti ze ko atabikora. Ingingo ya 25 mu itegeko nshinga rya Amerika yatuye mu mavugurwa yakozwe mu 1960 iha ububasha vice perezida bwo kuba ari bufata ibyemezo aho kuba perezida. iba ariko bigasaba ko perezida yaba atagishoboye gufata ibyemezo biboneye cyangwa yagize ibindi bibazo bituma atakaza ubushobozi bwo kuyobora kandi bikabanza kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi y'abagize inama y'abaminisitiri. Abasesenguzi ariko basanga uburyo nabwo bugoye cyane kubera iminsi mike Trump asigaje ku buyobozi. Abadepite benshi biganjemo abademokrate n'abarepublikani bakeya bashyigikiye ko Trump yeguzwa cyangwa akamburwa ububasha bwo gufata bimwe mu byemezo. Umusenateri witwa Lisa McCowis ukomoka muri leta ya Alaska yasabye Perezida Trump kwegura. Uyu ni nawe musenateri wa mbere w'umurepublikani washyigikiye ku mugaragaro umugambi wo kweguza perezida. Ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize, senateri Pat Toomey wo muri leta ya Pennsylvania we yabwiye televiziyo Fox News ko atashyigikira umugambi wo kweguza perezida n'ubwo yemera ko yakoze ibyaha ubundi byakamweguje. Hagati aho ariko mugenzi we muri leta ya Nebraska we yabwiye televiziyo CBS ko ashyigikiye cyane gahunda yo kweguza perezida. Kevin Marcus ukuriye abarepublikani mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite we yavuze ko adashyigikiye na gato umugambi wo kuvana Trump ku butegetsi. Perezida watowe Joe Biden yavuze ko Trump adakwiye kuba akiri ku butegetsi, cyakora ntanashyigikiye abademokrate bashaka gutangiza umugambi wo kumweguza ku nshuro ya kabiri. Biden avuga ko iyo biza kuba Trump atazava ku butegetsi mu byumweru bitagera kuri bibiri, yashoboraga gushyigikira ko yeguzwa. Yagize ati, iyo aza kuba asigaje nk'amezi atandatu, twazaga gukora ibishoboka byose akava ku butegetsi. Byaba gutangiza ibirego byatuma yeguzwa, byaba se kwiyamaza ingingo ya 25 y'itegeko nshinga cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka. Ubu njye nshishikajwe no kuba ari twe tugiye kuyobora nka perezida na vice perezida ku itariki ya 20, tugahita dushyira mu bikorwa ibyo twateganyije. Perezida Trump yashinzwe gukoresha nabi ububasha afite no gukoma mu nkokora imirimo y'inteko ishinga amategeko mu 2019, ariko seneza kumugira umwere kuri ibyo byaha mu kwezi kwa kabiri kwa 2020. Nta mu perezida wa Amerika n'umwe yigeze weguzwa inshuro ebyiri. Impuguke Paul Barman wigisha mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya George Washington yo mu murwa mukuru wa Amerika, Washington DC, asobanura ko hari impamvu ebyiri zatuma perezida yeguzwa. Ati, impamvu ya mbere ni yuko perezida uri ku butegetsi yagabye igitero kuri guverinoma ya Amerika, icyaha kibi kurusha ibindi byose umuperezida yakora. Icyo ntigikwiye kubura mu byo yaregwa. Impamvu ya kabiri ni uko naramuka yegujwe ahamijwe ibyo byaha bizatuma atazigera yongera kwiyamamariza kuba perezida mu gihe kiri imbere.
Urakoze Claude Gahonza mu Nyamagana. Nongereho ko komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yamaganye igitero cyagabwe ku wa gatatu w'icyumweru gishize ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'Amerika izwi nka US Capitol. Yavuze ko ari ukwibasira ubwisanzure bwa demokrasi kandi ahamagarira iperereza ricukumbuye ku byabaye. Bachelet ashyira icyo gitero ku bayobozi abanyapolitiki bagoreka ukuri babigambiriye kandi bashishikariza urugomo n'urwango. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Ravina Shamdasani yavuze ko ibyo bavuga kw'amajwi yibwe mu itora ari bumwe mu buryo bwo gusuzugura inzira ya politiki muri Amerika. Shamdasani avuga ko ari byo kwishimira kubona ibyo bikorwa bitarageze ku ntego byari bigamije, ariko avuga ko ingaruka zabyo zise zinahungabanya inzira ya demokrasi kwa ibintu bibabaje. Shamdasani avuga kandi ko urugomo ku bitangazamakuru rwakongejwe n'imvugo yumvikanisha ko abanyamakuru ari abanzi ba rubanda, akongeraho ko hagaragaye ibimenyetso by'uko abazungu bari hejuru y'abandi byari byitwajwe n'abagabye igitero ku nzu Kongresi y'Amerika yikoreramo. Avuga ko ari ibintu bibabaje cyane, akavuga ko komiseri mukuru w'ishami rya ONU ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yamagana ibyo bimenyetso byerekana urwango rushingiye ku moko, kandi ko ahamagarira abayobozi bose b'abanyapolitiki kubyamagana nabo. Arangiza avuga ko kuba umupolisi n'abandi bantu bane barahashize ubuzima ari ibintu bibabaje, agasaba ko hakorwa iperereza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Hashize umwaka kuri iyi tariki, umuntu wa mbere yitabye Imana mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa agaragaweho ibimenyetso by'indwara yaje kwitwa COVID-19. Magingo aya iyo ndwara imaze kwandurwa n'abantu barenga miliyoni 90, abagera kuri miliyoni 50 barayirwaye barayikiranaho, abagera kuri miliyoni ebyiri irabahitana mu Burundi. Kuri wa mbere abashinzwe gupima virusi ya COVID-19 batangije gahunda yiswe ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirusi. Ni gahunda izamara iminsi 30 ikabibera mu rwa mukuru w'ubukungu Bujumbura umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 1,200,000. Iyo gahunda yari yatangijwe mu kwezi kwa gatandatu na Perezida Evariste Ndayishimiye. Yabyushijwe kubera ko mu gihugu hongiye kugaragara abantu benshi bandura iyo virusi. Kuri wa mbere kandi imbibi zo mu mazi no mu kirere zafunzwe mu Burundi. Bamwe mu bantu bari bamaze no kubona impushya zo kuba mu gihugu bakoresheje umuhanda bajya mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi babwiye Ijwi rya Amerika ko ibyemezo byashyizwe mu bikorwa ko ntawe usohoka cyangwa ngo yinjire. Kugeza ubu abashinzwe ubuzima mu Burundi bemeza ko abantu babiri aribo bamaze guhitanwa na COVID-19 kuri 884 bayirwaye, abamaze gupimwa barenga 90,000. Tugume mu Burundi. Ishyirahamwe rya Kiliziya Gatolika rishinzwe gufasha Caritas rigiye gutera ibiti ku nzuzi zo mu mujyi wa Bujumbura na Rusizi. Uwo mugambi uzatwara hafi miliyoni 120 z'amafaranga y'amarundi, ukaba ugamije gufasha imiryango irenga 1,000 yavanywe mu byayo n'imyuzure, ikabafasha kugira ngo bashobore kugera ku bikorwa by'iterambere. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Iruhande rw'ibizoterwa ku nkengera y'inzuzi na cyane cyane Rusizi, Rugabo, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hazoba n'umugambi wo gusahiriza imiryango ikenye kurusha iyindi irenga 1,000 yahuye n'inyuzura y'amazi mu mwaka ushize. Bosco Ntakarutimana, umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi.
Kugira ngo rero uyu mugambi ushoboke, twarituye abagira neza Ceres, Caritas ya Amerika na Caritas y'Ubutaliyano bace baraduterera amafaranga y'uwo mugambi angana hafi 120,000,000. Tuzomara umwaka wose tuburangura. Ibikuru tuzokora navyo kurondera ingo z'abantu aho nikora zishika 162 bagowe kurusha abandi, bagace baduha umuntu umwe ku rugo azoza gukora kuri pepini yere kugira ngo azikane ikintu gitunguruko. Ubwa kabiri tuzokwigisha izo ngo kuziganya no kurangura umugambi mutoya babande gushira hamwe udufaranga kumushahara wabo. Twebwe twatoye uko umukozi tuzomuhemba 10,000 ku munsi, ariko 5 akabwirizwa kubanza kubiziganya azoheze abiranguza umugambi ushobora guteza imbere urugo. Tugomba kandi gutegura matuta y'ibiti biba ku nkengera y'inzuzi nka Rusizi no kubitera kuri izo nzuzi ziri mu gisagara cya Bujumbura. Ubwa kane twifuza kwigisha amashyirahamwe y'ugwaruka gukunda ibidukikije no gutegura imigambi y'iterambere.
Iyo migambi irashimwa rwose na komine Mutimbuzi, zone Gatumbi ikunze kubamo imyuzura kurusha ahandi mu gihugu irimwo. Joel Habiyambere, umuhanuzi wa Musantere wa Mutimbuzi ajejwe imibano.
Twabonye yuko mu myuzurira yateye mu Gatumba mu kwezi kwa gatanu ahanini itavuye ku mvura yaguye mu Gatumba, oya, ahanini twatewe n'amazi ya Rusizi. Kugira ngo amazi ya Rusizi adutere ni uko yabonye ko inkombe zitakomeye cyane acamenaraho nyine maze arara mu banyagihugu. Ni ukuvuga ariko uyu mugambi bizotuma ibyo biti bikomeza izo nkombe, kandi twizere neza yuko iyi myuzurira yamitera Gatumba n'izindi zone za komine Mutimbuzi itazosubira. Turabishimye cyane, turabishimye rwose, kandi twumvise yuko muzoronsa akazi abenegihugu bafite ikibazo baba mu masiti, abenegihugu bagowe cyane gusumba abandi. Nibyo ni kubishima cyane kuko n'ukuri ubuzima burabagoye. Ntacyo tushobora kubwira ngo uyu mugambi ushike ku ntego yawo.
Bamwe mu banyagihugu bo mu Gatumba nka Claudine Mpabonimana na Stanislas Minani baganiriye n'Ijwi rya Amerika nabo nyene bamenyesha ko umugambi uje hageze, bemeza ko bazobungabunga uko bashoboye bakanabyigisha bagenzi babo.
Tubakira neza cyane. Uwo mwuzuru utera twarabonye amakuba menshi, naho je ndabye urugo mbamwo tutashikiriwe cyane, ariko umutekano w'abandi bavukanye warahungabanye. Bo turashimye, turakengurutse ubwa mbere kuri uwo mugambi mwiza wo gutera ibiti, kuko dusanzwe tumenyereye yuko ibitari byo bikinga inkukura, amazi yo mu nzuzi cyangwa mu biyaga atera kugira atware abantu ku nkengera zabo. Turazi yuko neza ikintu cya mbere gikinga ari ugutera ibiti, ari ugutera birya bintu by'ibyatsi. Uwo mugambi turabona yuko ari umugambi mwiza kudukunze zo dushikana ku kintu gikomeye kuko ni uwo mugambi ni wamara gutera imbere ibiti bigategwa bikamera bigategwa kuri zo nkengera turabona neza yuko bizodukingira uwo mwujure w'amazi yatera hanyuma agatwara abana agatwara iparasere z'imigango turaze nko ku bantu batwawe barahaboneye amakuba menshi bamwe bagiye mu mpunzi baba mu mahema bataye bwabe muri ubwo buzima kandi hariho n'ibintu byinshi byahononekariye ugasanga imiryango irike iratandukana abana bagiye kuba ahantu barinze gusaba indaro ugasanga batandukanye n'ababyeyi
mbere icyo nakora cyoje ndi umuntu usanzwe nsasibiriza dufate menyesha abanyagihugu bo muri Gatumba muri Kenya ya mbere ho mbahaye yavuga ati ibiti nikubibungabunga washi ubonye ubwire ngo bunyi cyane bijya biti mu bikingire mu bibungabunge kusumba uko twahora nakarusho gakomeye cyane ko ahantu hari giti kubisanzwe ntiyaziduka twebwe turiko turakura mugabana turiko turibaruka kuri zirisizi nakabije kiza cyane ko naho nyine ntizosubira kubomoka bobo tuzokora tuvuga tuti bana kijya giti nimuze mwigere mu gikora ko ati ni shyamba no kuri bungabunga
abantu baba 2028 bari mu miryango 2600 birenga nibo bari batejejwe zabo n'amazi y'uruzi rusizi yarenze inkombe mu mwaka ushize asendanisha atwara amazu n'imirima abagira ku 2600 bona amajana 2066 barimuwe mu guturere barimwe twari tugeramiwe ku rushutundi kugeza ubu abanyagihugu bo muri zone Gatumba bagiye mu masite begeranijwemo bagera ku bihumbi Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Imunzi z'abarundi zijya kuri 38 zo mu nkambi ya Mulongwe zikorera imirimo y'ubuhinzi ahitwa ikaseke muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yepfo zaraye zinyazwe amatelefone ndetse n'amafaranga n'abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba inyeshyamba z'abamayimayi Dominique Ntamubano wahoze ayobora inkambi ya Mulongwe yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo amubwira uko ikibazo cy'umutekano kifashe
bakoze amashamba yo kurima hanyuma rero aho hantu niho ku birometero 8 kuva mu ikambi niho baza babona umugwi twaje ibigwanisho baturumbukiye mu mirima hanyuma rero barabegeranya impunzi zishika ku 38 harimo abagore n'abakobwa 21 n'abantu b'abagabo n'abahungu 17 barabegeranya bamaze kubegeranya barabatera ubwoba barabakubita bamwe barabaka amatelefone babaka n'amafaranga baharuye telefone zagiye gushika kuri 13 naho bagiye baraka amafaranga byo buharuye dusanga ari 2023 rero uwo mugwi ku munsi wa 6 warabatse ibyo bintu nyuma rero biyumvira yuko ku mbure uwo mugwi wari kurarengana wa mungu abandi bongera gusubirayo bagiye gusarura kuko ubucuruzi isarura ry'ibiharage ibijumbu ibigori niho rero bongeye gusanga uwo muzi kandi n'ubundi ari bukiri imirirano babwira yuko ariho bacumbitse bari hafi y'aho hantu kuko bajye begeranya abantu ngo bakeneyemo abagore batwara ngo babajyane kubagira abakozi bo kubara bashumbira ubugari nicyo rero bongeye barasahura n'ubundi amatelefone barasahura amafaranga ariko rero twabamenyesha yuko muri iyi minsi isihetse mu ikambi mu ijoro hariho abantu babona uwo mugwi urengana uca mu ikambi na cyane cyane ku mabloke ari impeya y'ikambi ntambuga bloke ya 21 22 23 24 na 20 niho uwo mugwi ukunze guca.
Uwo mugwi uvuga n'uwo abantu bameze gute? Baba ari abasirikare, baba ari inyeshyamba, ababona babona bameze gute?
Mu by'ukuri twavuga ko ari abasirikare ba leta inyeshyamba ariko kugeza ubu ntiturashobora kumenya tuti ngo bari umugwi witwa kunuka ariko ku makuru twamaze gutohoza ku bari bariyo abo bari bafashwe ababafashe baripfutse baravuga yuko ari abamayimayi.
Iyo muvugisha igipolisi n'abasungusungu bakorera muri iyo nkambi ya Mulongwe, ni iki bakora kugira ngo babe bafasha izo mpunzi zijya guhinga za gaseke?
Uno munsi bagize igikorwa bakora bajyanye n'igipolisi kugira ngo begeranye imyimbo baciye baca ejo bafashe umuduga barapakira abo izo mpunzi kugira ngo babajyane bashobore kushira iyo mibu yabo mu modoka babafashe kubaza.
Ubusanzwe umutekano wo mu nkambi wari wifashe gute?
Mu bisanzwe ibisuka mbere bishitse, kuko buri gihe twama twavuze yuko mu joro iyo migwi irarengana igaca mu nzira iva i Malinde bakinjira mu ikambi hanyuma bagasohokera muri bloke ya 20. Bikunze gushika kenshi, ariko ntabwo bari bwafate nta munsi cyari bwashike ngo bagire icyo bakora cyo kononera impunzi. Barengana gusa, ariko ubu nibwo dutanguye kubona yuko batanguye gusahura no gufata abantu babafata mbiri.
None murasaba haseri na leta ya Kongo iki?
Twebwe twakamye dusaba yuko umutekano wacu wokongerezwa, na cyane cyane ko dufise igipolisi gike nta gisirikare kihari hafi, umutekano ko wokongerezwa cyane bakatohoza neza, kuko baraturusha gutohoza amakuru y'imigwi ikwiriye cyane hano muri kano karere ka Fiji. Bakaba badukura ngaha bakatujyana ahandi hantu umutekano wacu ushobora kubahirizwa, na cyane cyane ko tukiteguye kuba twosubira mu gihugu.
Urakoze Dominique kuri iki kiganiro uhaye Ijwi ry'Amerika.
Mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania, bamwe mu mpunzi z'Abarundi, abapfasoni, abategarugori barwaye indwara zidakira kimwe n'abarera abana bonyine, baravuga ko batabona imfashanyo bagenewe. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovine.
Natwebwe twereranye abana aho nikora, abapfakazi n'abapfakare n'abagwaye indwara zidakira, ntituronke imfashanyo nk'uko bikwiye ko twoyironka. Turonkera rimwe n'abandi n'izindi mpunzi nka twebwe honyene, nk'abamwe bamwe turafise inzu twahawe na UN n'ibivanze bitanyije na Helpage, mugabo turyama hasi nk'impene, turarya indya muduha naho zitatugwa neza, dupfa kurya uko biri.
Ubu jewe ndyama ahantu hameze nabi, baranse kumpinzu nagiye hariya kuri muri Helpage, ndavuga ibibazo byanje ko mugwaye umugera. Umwana ategereje ko mama inzu narabutse, kandi naho ndyama hameze nabi nk'ubu nkanje ngwaye iyi ndwara, shaka ko batoza abantu utwo kurya dukwiye, ndatora ubwo bugari bukangirira nabi, ndajya ubwo bushaza bukantaca nshiyibwamo, kandi iyo nshiyiwemo nshamerekwa nabi.
Nireranya abana mu gihe nireranya abana ndi jenyine, kandi ikibazo mfite abana kugira ngo bajyonke nk'ikintu kibafasha nko mu myambaro yo kwambara ni ikibazo. Abana bangahe kugira ngo uronke icyo ubandika? Biragoye, nanje kandi nce ndonke icyo nambara, nanje birangora. Umwana iyo agwaye hariho igihe avuga ati mawe nshaka, kuko mu gihe cy'indwara y'umuntu agwaye nk'ubu bugari ntaba kiburiye n'ubu bushaza, avuga ati mawe nshaka aka kandi ako kantu ntaho ndi bugakure, ntawe uri bukandonderere. Kaca usanga rero ibyo n'ibibazo bituma umuntu aca yibuka ibyahise, kaca utangira kugira umumabaro mu mutima ati nk'ubuyo naba mfise ikintu kinkuramo ikintu mfashe uyu mwana, mba ngiye nkagura aka nkamuha, cyangwa jyeho nagwara b'abana nabo bakagira agahinda ati iyo twaba dufise natwe uwo turi kumwe, ataba dufise papa turi kumwe abadufashije, abana bagaca baguma barira ati turagowe turagize gute. Kaca usanga ibyo rero biguma bitunkuza abana, nanje nkaguma ntuntura.
Urabona nk'ubu ndyama ahantu habi, abandi barabahaye matara, barabahaye inzu, umukaje baranyimye inzu, n'inzu ndyamamo yaramenetse, n'abana mvise inzira mu kubabomokera, nagiye mubona yuko nzobaho gute? Ngire kuryama nabi, ngire kuryama ahantu habi, ngire kurya indya mbi, ntimumpindurira ngo mumpe nk'ako gaceri, mumpe nk'utwo tudagara, byose nta n'ikintu na kimwe mumpa. None jyewe mbona ntabayeho nabi, ndakwiye ko mukure mugatuma mumpa n'inzu nkabamwo, uga nkareka kuryama ahantu hapfa. Urabona inzu irambira, inzu yarasenyutse, icyumba kumba karasenyutse, ndara kubugaraga, kandi mfise abana bangahe batanu, nuko tutari ku ifomu imwe mubana banje.
Jyewe navuye mu Burundi niranye abana, ndagira nino abana baguma barangora, twaraheze nyine budufasha, hari n'imfashanyo twe ntibatwandike, tukabura abandi bakaronka twe tukabura, turahagore muri Tanzania, tushaka badufashe nyine badusherekire, bazaduha two tufashisha abana natwe badufashe.
abategarugori b'abarundi kazi ba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ha rero niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubili ya Baro wafashije kubagezaho aya makuru. Mbashimiye ko mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi kuri mikoma ari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeze kugira umunsi mwiza.